Yeni Radyo İzik Amerika. Miriwe nchuti wa kunzi muteza matukuli gani uvira dijugi Amerika lisamia ni Washington DC mukirundi no mukinya Rwanda. Mnesti ya gata no mulikumana joe diani na hazwe. Dongo hivi gani uvira no mganya. Zimezime mungi ngonguru nguru hivyo ngie kuwashikiriza.
Nibakini kwa dosanza la vigisha mirongi nguni chenda. Babirizu wa kuwa bali ahaka zikali mungu wa riwama zikugaruka mkingo choko zikumwe. Kande wakawawa garukanye watanze. Ibitigiri vizia wana ziyo ngereye atarizu.
Uyu ni Victor Ndabaniwe arongoye umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujeje gukwiragiza abigisha aho bakenewe mu ntara zitandukanye avuga tumwe tumwe mu tunenge twibonekeje mu ikwiragizwa ry'abigisha mu ntara ya Gitega iyo nkuru co kimwe n'iy'abategetsi ba Tanzania na Uganda bateri ivyatsi ingingo ya sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yo gutanguza amatohoza ku vyaha vya vyarakoze mu gihugu cy'u Burundi turazigaruka kwande hato Nungere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika bakuru bihugu vya Tanzania n'Uganda bari amirize ingingo ya sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yo gutanguza amatohoza ku vyaha vya vyarakoze mu gihugu cy'u Burundi babivuze kuno wa gatandatu ku mugoroba nyuma y'urugendo Magufuli wa Tanzania yagize kwa mugenzi we Museveni w'Uganda ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika Tanzania Pierre Claver niyo nkuru
Nabakuru b'ibihugu ba mbere bagize cyo bavuga ku byerekeye ingingo yafashwe na sentare mpuzamakungu mpana vyaha yo gutanguza amatohoza ku vyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 umukuru w'igihugu cya Tanzania na mugenzi we w'Uganda biyamirije iyo ngingo kuri uyu wa gatandatu inyuma y'umutaga mu kiganiro batangiye mu gihugu cy'Uganda inyuma y'urugendo perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania yari yagizeyo Mwitangazo ryashyizwe habona Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Uganda yavuze ko iyo ngingo itari gufatwa na sentare mpuzamakungu mpana vya CPI itegesheje inama akarere ka Yase u Burundi burimwo Museveni ni nawe twara akarere kose k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri kino gihe ubu ni nawe akarere katoye ngo bari we arongora ibikorwa byose byo guhuza abarundi mu matati Ata matoza kujereke Burundi ntituyashigikiye na gato turabitse ivyatsi twivuye nyuma kuko baratuvogereye kandi baratwinjirije twebwe twari twumvikanye ko ivyo byokugwa no mugwi ujejwe amatohoza no kumenya ukuri ariko inyuma amahoro amaze kuboneka ngiye kuvugana n'abakuru b'ibihugu bagenzanje hanyuma tuzokwanikira CPI tuyibwiraho duhagaze kubera ikibaza gukora aya matohoza batatu bajije akana karere kacu n'abanyagihugu bacu Mugenzi wa Tanzania nawe yamenyesheje ko uko sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yashikirije ibintu atari ko byifashe mu gihugu cy'u Burundi Perezida John Pombe Magufuli atwara igihugu kiberamo ibiganiro kandi giturukamo umuhuza akurikirana hagufi ibyo biganiro bihuza Abarundi Benjamin Mukapa Ingene ibintu byifashe mu Burundi ntanze iri kwirasha nk'uko yosentare hamwe n'abandi babandanya kubishikiriza kuko n'impunzi zaramaze gutangura guhunguka byumvikana ko iyo ngingo ije gusubiza ibintu inyuma ije kandi kuburizamwo utwigoro twose akarere kariko karakora na cyane cyane biciye mu biganiro mutama mukapa hamwe na mwebwe nyene Museveni mwariko muratunganya kandi murazi ko vuba cyane dutegura ikindi gice cy'ibiganiro nyene kugira ngo mutuboneke kuko namwebwe mubishizemo ingufu nk'utwara karere ka Yase Runene senare dutavuga rumwe na leta y'u Burundi biyamirije kwivuye inyuma ibyo byashikirijwe nabo bakuru b'ibihugu babiri biciye ku buhinga ngurukana bumenyi Charles Nditije atwara urwo runani yamenyesheje ahubwo ko abo bakuru b'ibihugu boreka sentare mpuzamakungu CPI igakora akazi kayo yesonza amategeko na mashirahamwe yigenga yagize ica bivuga ko Vitane Nshimirimana atwara urunani wafoswe mu Burundi avuga ko atamva nimwe yotuma CPI igisha inama karere mu gukora akazi kayo kuko ikora yigenga leta y'Burundi ntacyo irashikiriza kuri ayo majambo yashikirijwe n'abakuru b'ibihugu babiri by'akarere ariko Burundi bwari yemeje bwivuye inyuma ingingo yafashwe na Senari mpuzamakungu CPI Burundi buvuga ko iyo ngingo yo gutanguza amatohoza yagiye habona kongu heze atakindigamije atari gusenyura inzego z'igihugu burahakana kandi ko butazokwigera bwemera gukorana n'aboshegwaho ngo bakora amatohoza batumwe na CPI iyo Senari yaheruka gutangaza ko yuguruye amatohoza y'ibyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 gushika itariki 26 ukwezi kw'icumi uno mwaka yavuze ko bibaye ngombwa izotanga n'imitahe kugira ngo bazokwagirwa n'ibyaha bitandukanye bakubitwe ntahe mu gahanga umushikiranganje w'ubutungane w'u Burundi yishyuye ko ayo matohoza atarabi igihugu cewe kuko casoko yakarenge muri yo sentare kuva itariki 27 z'ukwezi guheze kw'icumi cyeklabe ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
cyeklabe ni inkuru urakenuye tukivuga iby'imigenderanire ya sentare mpuzamakungu mpana vya CPI n'u Burundi umuhuza w'abarundi araremesha abarundi ko sentare mpuzamakungu itashobora kwaka ubwigenge u Burundi bukeshe nta yukwikukira bwarazwe na Rwagasore Edouard Uwimana yabivugiye ku ishure rya Kanyinya mu Kirundo ejo aho Rwagasore yatanguriye amashure iryo shure riri mu ya mbere yatanguye mu Burundi rikaba ryari ko rihimbaza yubire y'imyaka ijana rimaze ibindi kuri ino nkuru numenyesha makuru ijo rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Abona abanyeshuri bo kwishure shingiro rya Kanyinya ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo hari kuri uyu wa gatandatu aho bariko basamiriza indirimbo ya yubire y'imyaka ijana iryo shure rimaze ritanguye ni ishure ryaboneye izuba amashure yose mu ntara z'uburaruko ribonera izuba ayandi mashuri menshi yo mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na gatandatu niho abapasiri bera barishikana aho bari bahejeje gushinga misiyoni ya Kanyinya igira kane mu Burundi mu misa yuguruye ibyo birori Musenyeri Yohakimu Ntahondereye ngoye diyoseze ya Muyinga arishimira ivyamwa iryo shure rimaze gutanga mu buzima bw'igihugu n'ubuzima bw'ikiriziya katolika
ishatse kuvuga umuganwa Rudoviko Rwagasore yaronke igihugu cyacu ntayo yokwikukira se na Petero ngenda n'umwe basangiye urugamba rwo kudusubiza ite hanyuma Rwagasore amaze kugandagurwa ngenda n'umwe agahava abantu umushikiranganji wa mbere reka no mu buzima bw'ikiriziya naho nyene iri shure ryacu byarabaye kirumara kuko ryaramuye abatari bake muri bo ndahimbawe no kuberekanya n'icyubahiro Musenyeri Simone Ntamwana umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega
muri ibyo birori leta y'u Burundi yari yaserukiwe na Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi umuhuza ati yubire y'imyaka ijana ku ishure rya Kanyinya n'akaryo ko kwirimbura tukihweza ko turiko dushya mu makanda y'imboneza zahize nka Rwagasore aremesha abarundi bose ababwira ko abarondera kwambura u Burundi iragi rya Rwagasore bitazoshoboka
twavuze abasinga bivuze ntayo kwikukira ku ngabo rwa Rwagasore uno munsi nkumbure hariho n'ubu abatifuza cyo ntayo kwikukira ko yiyemera kuri tukayinomora babishyize mu
Nduwimana ati impinga iracyari ndende mu bigikenewe iyo mpinga ndende na Musenyeri Ntahondereye arayibona muri iyi nzira
mugabo dukeneye tukaraba ubukene bukiriho muri iki gihugu tubona koko nk'uko abivuze nyakubahwa impinga iracyari ndende iyo dukebutse tukaraba ibyabaye muri iki gihugu cyacu tukazirikana yuko abari bakirongoye bari barerewe mu mashure yatanguzwe na Ekleziya Gatolika nyiri Kanyinya ntituri bureke kuyibaza tugira tuti mbega none hoba hari
none umuti woba uyuhe inyishu ni ya Musenyeri Ntahondereye
tusenge Imana mu mutima no mukuri nituyisenye tuyisize inkore ku maso canke ngo tuyisenye nka wa wundi yavuga ngo ndabikunda mugabo sindayikumbuye.
Umuhuza w'Abarundi arashima ingene Ekleziya Katolika ifasha mu vy'indero gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe no kunywanyisha Abarundi. Ngaha ashima cyane urugendo abungere be Ekleziya Katolika y'u Burundi baherutse kugira mu kambi y'impunzi z'Abarundi impama mu Rwanda. Musenyeri wa Diyoseze ya Muyinga yararungikanye umuhoza ubutumwa ku mukuru w'igihugu. Ubwo butumwa nubwo kumumenyesha ko Ekleziya Katolika ifise umwitwararika munini wo gutsimbataza amahoro no kunywanisha Abarundi. Mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandaye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abahagarariye amashamwe y'abigisha yose ko ari atandatu mu ntara ya Gitega baraye barungitswe gukorera kure y'aho bahora bakorera. Iyo ngingo yafashwe n'umugwi w'igihugu jejwe igikorwa kijejwe co gukwiragiza abigisha aho bakenye. Ivyo bibaye inyuma y'aho habonekeye kutumvikana hagati ya Buramatari w'intara ya Gitega n'abaserukira amashamwe y'abigisha muri iyo ntara ku bijanye n'ico gikorwa. Rekumenyesha amakuru wacu mu ntara ya Gitega, Fidel d'Antoine Nsabimana yakurikiranye ino nkuru.
Huko bivugwa na Victor Ndabani warongo umugwi w'igihugu jeje gukwiragiza abigisha bo bakenye. Abaserukira mu mashirahamwe bose bari umugwi ujeje gukwiragiza abigisha aho bakenye urwego rw'intara ya Gitega. N'inkingi ifashwe nyuma y'aho umugwi w'intara ya Gitega wakoze igikorwa cyo kurenganura bamwe mu bigisha bari bamwitse gukorera kure y'aho bahora bakorera. Victor Ndabani we aratubwira amahenyu basanze mu irenganurwa ryakozwe ry'umugwi w'intara ya Gitega.
Abigisha bashika 52 bari bamaze gusubira kurengwa ko bashizwe hatarakazi, ndetse akabariho n'abandi bigisha 27 bavuye twari twabarungitse baza mu mashuri yo mu gisagara kandi twe twabarungitse gukorera mu makomine ya Bugendana na Mutaba. Hari rero birumvikana ko inyuma y'ikintu cyo dusanze hari abigisha 79 babwirizwa kuba bari aha akazi kari mugo bari bamaze kugaruka mu kiringo cy'ukwezi kumwe kandi bazanywe n'umugwi w'intara nawo nyine wakoze udakwiye kandi bakaba bagarukanye batanze ibitigiri by'abana byiyongereye atari byo ko twe twazanye no kubihinyuza. Turabona neza yuko batubwira ko abana biyongereye mugabo wasanze atacahindutse, kanabona yuko kuko kitakozwe mu muco guko nabo bagarukana atari bo baba baramukiwe kugaruka, kaboneka yuko baza gusubira naho abandi bavuye.
Ayandi mahinyu abonekera mu makete yagiye yerekanwa n'abavuga ko barenganuwe n'umugwi w'igihugu ariko uwo muguka wiyakana.
Ikindi kibonekeje nuko habonetse amakete mbere amakete twavuga ko ari amakete ya fraud umukuru wa komisiyo atasinye ko tutazi ingene yatanzwe, ariko abigisha bamaze kwagirizanya n'abayabahaye cyarashoboye kudufasha kuronka umucukwi. Aha rero tukibaza yuko ayo makete abari bayafise n'abayabahaye tugeza kuzo hamwe hisunze amategeko. Tukanabona n'abigisha barenganijwe dufashe nk'akarorero k'uyu mwigisha buri gusa Jacqueline banditse ikete rimwe basaba kurenganurwa kuva mu kwezi kw'icenda ari batatu, umugabo babiri barishurwa nawe gushika n'uwo munsi akaba atari bwira aronka inyishu kumva tutashoboye kumenyeshwa neza. Abo twarenganuye Bujumbura shika ku 2023 bari basaze amapermitation, abo twe twasanze twabaradeploye bose nabo bubakanye nabari babaye kwihenda. Abo twarabatunganirije amakete turayarungika mugabe cya rutangaje ko twashitse muri ino ntara dusanga ayo makete n'ubu bene yo batari kwayaronka.
Victor Ndabaniwe amenyesha ko kubera ayo makosa yabaye abarongoye amashirahamwe y'abigisha CONAPES, STEB, SINATEF, SILEB, SINAPEP na PISPU bafatiye ingingo yo guhindurirwa aho bahora bakorera. Ahera kuserukira ishyirahamwe SINATEF mu ntara ya Gitega, ishyirahamwe rihukiyemo abigisha Victor Ndabaniwe asanzwe aserukira urwego rw'igihugu.
Tuvuga yuko rero abaserukira amasendika nabo nyene batashoboye guhagarara nk'uko twari twabibasabye, n'acyo gituma hambavu y'amakosa yose yakozwe twebwe kubyo dufitiye uburenganzira. Ababigisha bari basanzwe baserukira amasendika bari muri uno mugwi batigeze bamenyesha ko arimwe biragwana, batubwira ko byose bimeze neza. Ibibanza bari barimo mu gisagara cya Gitega turabishyiramo bamwe mu bo barenganije, hama nabo se twarongera gukorera mu yandi makomine. Aca mbere tumenyesha yuko guhera ku munsi wa mbere abasanzwe barongoye amasendika bategeza kuza gukorera iyo tubarungika. mpere ku waseru kila sendika yu wanje munhara kwa mjishu kwa geku wandaliza kazi rutonga nyikwa kwa mine ugenda kiwanzo ya rali mwanacho chetu wanda tugihe uyumu mama renzinya kamilongu itanu kuwa mashura tangu ya watari bigire baha kazi tuka uli usa Jacqueline achata kukorela aho ya hora korela kuletesi kalera wahorari muri sendika stede na wenyene tumurungiki ugenda na yagi ukorela kushure kinyakiru ya kabiri wararongo sendika kona pesi munhara ya Gitega na wagi kuandaliza kazi muri komine Giheta kushure jisumbu ya jibu kinga urongo sendika spesi kwa munhara na we agendi mutaho nyangungu ya kabiri chokime urongo sendika sinatepe munhara ya Gitega ya chana waji mutaho nyene ukorela kushure jimuri limbo sendika srede na we murungi sigitongo ya ambere muri mutaho ibibanza byose bari barimo cyatura ababigisha barenganije gusumba abandi bari bo tubiha
bamwe mu bigisha twavuganye nabo batashimye ko tubafata amajwi bashimye iyo ngingo kurundi ruhande bakavuga ko iyo ngingo yo kurungika kure abahora babaserukira bishobora kudindiza ibikorwa by'amashirahamwe bahora bahurikiyemo Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Nturire kazoza
bakunze biganiro bya studio Jambo ndabaramukije Jerome Niyonzima ndabaha ikaze muri cyakirego cha politique mikundira arico Ntorere Kazoza muri Ntorere Kazoza cyuno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abaza badashoboye gushikira amatongo yabo Reka sabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ani matungo ari wo CNTB hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi sever araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge Terence Manirakiza ijambo ni rwawe
Hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonné turamukije tunabahani kaze muri kino kiganiro
ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari ko rakurikirana kino kiganiro
ukanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezi muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushumbugo no gushira imbere ishumbuzwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya
uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi abandi baserukira Abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amabi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano niyo bagira bati ego men nziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo bisubire kuba muri iki gihugu muri mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi ego abarundi bipfuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya amahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe nogira ndi abambe dushyira imbere nabakozwe ko n'amahano nabo bantu isinzi bishwe bakagenda gucyo amazima yongo imijyango yabo gushika munsi itaramenya itashikiye ababo hariho abatotejwe hari abanyazwe utwabo bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana rero umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka urenga
kumbure muravuze yuko ihangiro nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza kugateka abakwakuye ko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu byabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuri bakozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere n'itegeko ritugenga riratomoye irategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko nibimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga ntibakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nabwira nti rero iruhande kurondera uko kuri na cyane cyane tugashikibanza navuga nti kinini ya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwe iteka mu babo no mu byabo
ka duhindukize kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere muvyakira gute mwega
ego murakoze numugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo sentebe ibi bashira imbere ni byiza nkako ni kwitegekora ibivuga kandi natwebwe muri sentebe ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ibyiwe yanyazwe ibyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ibyo uyu arongoye uyu mugwi sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekuriranira usanzwe ukora na twebwe muri Sentebe ico dukora nuko muvyo tuba turiko turakora n'ukugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse uno munsi bagasanga ivyabo byaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cyane cyane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekuriranira tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kubyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute tugasha turaba rero mu bikorwa bya Sentebe tugasha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute
mbega mukiringaho nyene umuntu havagira ati muntu zangusanga mufisiko kwa kimwe kuri cyo kibazo
urunganira igikorwa cha Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri ibi turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga 30,000 ugasanga hari abayibayemwo naho tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara nzana marwaye waronkengaho iri tongo wararirimye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byo ufasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ry'abasangi y'ikiyago
Pereka kumbure dukwitire mu manuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge aturi kumwe na Masumu ko Atanazi asanzwe kumbure ari mwishira hamwe mbere na irongoye ry'abahungutse Atanazi turamushito na Manikazi
mwaramutse neza
uduza kajugira Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve
murakoze cyane mwaramutse neza
Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho tuko turarabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha barundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatungo yabo wumvise ko kumbure batekenya kugikorera ko ubyakira gute
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarirwa n'abantu bamwe bamwe ngo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentede utunganya icyo gikorwa umuntu akabarirwa yuko yogabura icongo nuwo batavukana twebwe rero muri ERB ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi icyo bintu twebwe hari ikintu twatwasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho rero nkuko maze kubyumva babivuze babishikiriza abo banyakubahwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute mu byaheze bigenda gute muri ico gihe
muriko
murasaba gushumbushwa
muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTD no kuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twamatuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana tukaca dutaha uko nyene CNTD itegekanije iki ikibazo kijyanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo gushikiriza umuntu icyongo cyangwa kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo icyo ndikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha icyo twagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibizeho nimba kizobaho n'igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukaca ugenda uko nyene birababaze cyane
Masumbuko usanzwe arongoye umugwi seve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri uba yarasubije itongo canke uwo bayitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe niko ubibona
niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwaho yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwe yatakaze ahanini so haruba nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguwe kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yari imaze mw'imyaka ataririmo kuko yatakaze ibintu byinshi murakoze
urakoze trans barakoze nabo batumire mwari kumwe nibusa bariko baratumviza ko cyari gice cya mbere atwa ariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jerome Niyonzima nongere nkenguruke bwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kuronika mu banyu no mu vyanyu naho uta
cyari kiganiro nturereka zoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
akari rero no kuri kino kiganiro ntorere kazo za Castudio ijambo ducetse baturabangiriye ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda mutegurirwa n'ijuru rya America Samuel Washington DC Jenny nahazo twari kumwe muri kano kanya ndabifurize kuranirwa manyi no mu byanyu ndanabifuriza umunsi mwiza wa Mungu yakoze Fatuma Limasi Kamala yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe wandanye mu gihe gwa n'izindi ntonde z'ijuru rya America.